ni radio ijwi rya Amerika ivugira Washington DC mu kinyarwanda no mu kirundi. Ndabasuhuza mwese mbaye ikaze muri aya makuru ku ijwi rya Amerika, muri kumwe na Jeffrey Mutagoma. U Rwanda mutwumvira kuri FM 104 n'ibice bitatu, naho mu Burundi turi ku mirongo migufi ya shortwave kuri metero 19 na metero 22. Ingingo z'ingenzi z'amakuru twabateguriye: Perezida Felix Tshisekedi wa Congo yaravuguruye guverinoma ye, Minisiteri y'ingabo n'iy'imari n'igenamigambi ziri mu zahawe abategetsi bashya.
Ni guverinema isa n'iyatunguranye cyane, yatunguye abaturage bo muri Repubulika Demokarasi ya Congo, cyane bitewe kuri aba bantu bagizwe abaminisitiri kandi barigeze gushinjwa ibyaha bitandukanye.
Jimmy Shukran Bakomera ni umunyamakuru w'ijwi rya Amerika mu burasirazuba bwa Repubulika Demokarasi ya Congo, ndamubazanira mu kanya. Muri Uganda abasesenguzi baravuga iki ku gisa n'urujijo Perezida Yoweri Museveni wa Uganda n'umuhungu we Generali Muhoozi Kainerugaba bakomeje guteza ku rubuga rwa politiki?
Iby'ubutegetsi bwa Uganda uko bigenda, amategeko ndawaraya buri muntu wese. Hari bamwe basa n'abayari hejuru Umuhoozi, of course ni umwe muri abo ngabo. Biriya bintu avuga no kwandika bivuzwe n'undi munyagisirikare mugenzi we yanarafunzwe.
Bernard Sabiti, umusesenguzi mu bya politiki Tiki ya Uganda, nawe muramwumva mukanya. Na mu mahanga, toni zingano muri iki cyumweru zatangiye kugera muri Kenya zivuye mu gihugu cya Ukraine, biteganijwe ko zizafasha mu kurwanya inzara. Aya makuru n'ayandi ni mukanya gato, nimujye kure. Reka ariko duhere ku makuru avugwa hirya no hino ku isi, mwateguriwe kandi mugezweho na Aloyce Bigirimana.
Turahera kuyavugwa ku mugabane wa Afrika. Abahinga mu by'ubutunzi bavuga ko amatoni y'ingano zashitse muri Kenya muri yindwi zivuye muri Ukraine bizofasha kugabanya inzara no gukorora ibiciro by'ibifungurwa bya duze. Amatoni ibihumbi 30 y'ingano niyo yashitse muri Kenya ku munsi wa mbere kubwo amasezerano yabaye hagati ya Ukraine n'Uburusiya bifashijwemo na ONU. Imbere y'intambara, Kenya yarangurira muri Ukraine imiliyoni 2.4 z'amatoni y'ingano buri mwaka. Programa ya ONU yita ku bifungurwa PAM ivuga ko ihungabana ry'ibifungurwa byahora biva muri Ukraine n'Uburusiya ryashyize abantu bangana imiliyoni 348 mu bukene bw'ibifungurwa. Muri Afrika kandi, muri Ethiopia, umushikiranganji wa mbere yaragenye umuvugizi w'umuhari TPLF mu kibanza cy'umukuru wa leta fata kibanza mu ntara ya Tigre iri mu buraruko bw'icyo gihugu. Igenwa giwe ni ikimenyetso cishigwa mu ngiro ry'amasezerano y'amahoro yarangije intambara yamaze imyaka 2 hagati ya leta n'umuhari TPLF. Ayo masezerano yatewe ko umukono mu kwezi kw'11 k'umwaka uheze. Abagwanyi b'intara ya Tigreya baremeye guha leta ibigwanisho byabo biremereye. Leta mfata kibanza ya Tigreya izogumaho gushika hatunganijwe amatora muri iyo ntara. Leta ya Ethiopia yarasubiye gukorera ibikorwa byayo bya nkenerwa muri iyo ntara, yongera irugurura imihora y'imfashanyo yari yarazibiye. Leta kandi ku munsi wa gatatu yarahevye kwita umuhari TPLF ko ari umuhari w'iterabwoba, inyuma yaho abashingamateka ba Ethiopia babyemeje nka bose. Ariko amashirahamwe aranira agateka ka muntu.
Washington, ijwi rya Amerika.
Mevugwa hanze y'umugabane wa Afrika, mu Bwongereza abashikiriza manza bavuze ko hari wahoze ari umusenateri muri Nigeria hamwe n'umukenyezi wiwe bagiriwe n'icyaha muri sentare y'i Londres. Bagirizwa kuba baratwayeyo umwana w'umuyabaga yahora acururiza mu ibarabara muri Nigeria kugira bamukuremwo ifyigo barihe umwana wabo w'umukobwa agwaye. Ike Ekwere Madu yahoze ari cegera cy'umukuru wa sena muri Nigeria hamwe n'umugore wiwe Beatrice bagirizwa kuba bararishe uwo mwana ibihumbi 8 by'amadolari. Baramuhaye kandi n'uburusho bwatuma azararungikira amafaranga umuryango wiwe muri Nigeria. Umuganga yagira amukuremwo iryo fyigo mu Bwongereza yaragize amakenga inyuma yo gusanga uwo mwana atateguwe neza ngo abwigwe ingaruka z'ibyo agira akoregwe hamwe n'uburyo azobandanya akurikiranwa n'abaganga. uwo mwana we yavuze ko atarazi n'icyo yazanywe gukora muri ibyo bitaro. Uwo musenateri n'umugore wiwe bafatiwe ku kibuga cy'indege i Londres mu Bwongereza, bariko baragerageza kujya muri Turukiya kurondera uwundi yobaha iryo fyigo. Urubanza rwabo ruzosomwa ku itariki ya gatanu z'ukwezi kwa gatanu uyu mwaka.
Washington, Ijwi rya Amerika.
Leta z'Ubumwe za Amerika ivuga ko iriko irakora ibishoboka kugira ibohoze Abanyamerika batari bake bafungiwe muri Afghanistan. Iriko kandi irafasha abandi 44 bariko bararondera kuvayo. Umushikiranganji wa Amerika w'imigenderanire n'andi makungu, Anthony Blinken, yavuze ejo ku munsi wa kane ko Amerika itemera abategetsi b'Abatalibani batwara igihugu muri iki gihe. Blinken yariko yishura ibibazo by'abashingamateka ahanini bo mu mugambwe w'abarepublikani. Bamuhase ibibazo bijyanye n'ikugwa ry'abasirikare ba Amerika muri Afghanistan mu 2021.
Urakoze Aloyce Bigirimana kutugezaho ayo makuru. Mukomeje kumva Radio Ijwi rya Amerika yumvikanira kuri FM 104.3 mu Rwanda. Mu Burundi ni ku mirongo migufi ya shortwave kuri metero 19.22. Ushobora kandi kumva ibiganiro byacu ku rubuga rwa interineti kuri weshatu radio yacu voa.com, naho ku mbuga za Facebook, YouTube na Instagram mudusanga kuri @voaradio yacu.
Iwanyu mu ntara
gira mwisanzuye kwijwi rya Amerika ni kuva kuwa mbere gushika kuwa gatanu, kuviza indwi gushikiza indwi n'igice z'umutaga.
Iwanyu mu ntara, iwanyu mu ntara, iwanyu mu ntara.
Ayo mu karere k'ibiyaga bigari cyo here muri Republika ya Demokarasi ya Kongo, aho Perezida Felix Tshisekedi yarayavuguruye guverinoma yegizwe n'abaministri 57. Mu bashya bahawe imyanya harimo umunyapolitike Jean-Pierre Bemba wagizwe ministri w'ingabo, uyahoze ari vice president w'igihugu nyuma za gufunga imyaka 10 ahamijwe ibyaha by'intambara. Harimo kandi na Vital Kamerhe wahoze ashinzwe imirimo mu biro bya president haza gufungwa ahamijwe kunyereza umutungo w'igihugu, afungurwa mu mwaka 2021. Uyu niwe wagizwe ministri w'imari n'igenamigambi. Ku murongo wa telefone ndi kumwe na Jimmy Shukran Bakomera, umunyamakuru w'Ijwi rya Amerika mu burasirazuba bwa Congo. Jimmy, tunyururemo muri make ibyo rivugurura.
Ni guverinema isa ntiyatunguranye cyane, yatunguye abaturage bo muri Repubulika ya Demokarasi ya Congo cyane bitewe kuri aba bantu bagizwe abaministri barigeze kushinjwa ibyaha bitandukanye. Jean-Pierre Bemba wakatiwe azira ashinjwa ibyaha by'intambara. Nta abantu bari biteze ko aba bagabo bombi bashobora kugaruka muri guverinoma ya Tshisekedi, ariko byaje kuba ku rundi ruhande. Hari abanditse n'abinjijwe muri guverinoma abantu bashya, harimo nka ministre wa siporo n'uwari usanzwe nawe ari umunyamakuru. Ubona ko iyi guverinoma kabisa yaje itunguranye cyane cyane mu baturage, ntabwo babyumva kimwe ku cyemezo cyafashwe n'umukuru w'igihugu Jeffrey.
Perezida Antoine Felix Tshisekedi yavuze ko aya mavugururwa yihutirwa kandi ari ingenzi. Hari cyaba cyavuzwe ku bijyanye n'abakuwe mu myanya bari bafite mu butegetsi?
Nibyo, harimo nk'uwahoze ari ministre w'ingabo Bwana Gilbert Kabanda. Mu minsi yashize hajemo amakuru menshi cyane, bavuga bati no muntu nawe ntabwo yashoboye gukora akazi ke neza. Murabizi muri no minsi Repubulika ya Demokarasi ya Kongo cyane mu burasirazuba, na agace karimo guhura n'intambara zikomeye biturukanye n'umutwe wa M23 mu ntara ya Kivu ya Ruguru, ndetse n'umutwe wa ADF mu ntara ya Ituri, kandi izo ntara zose zikaba ubu ngubu yowe n'igisirikare. Ubwo nibyo wenda navuga byatumije habaho impinduka kuri ministeri, kuko ni ministeri ubu ngubu w'abakongomani bose bari bahanze amaso. Ministeri y'ingabo ni ministeri yari ikwiye kugira ikikora muri no minsi w'intambara ikomeje mu burasirazuba. Muri iyo myanya yose gutungurana kw'iyi guverinema, ntabwo abaturage babyumva kimwe, kuko nta communication n'imwe yigeze haba iturutse mu biro by'umukuru w'igihugu, ntabyo geze biba. So byatunguranye abaturage bafite intekerezo zitandukanye kuri guverinema sha Jeffrey Mutagura.
Iri vugurura ribaye hasigaye amezi 9 ngo mu gihugu haba amatora y'umukuru w'igihugu, bivuze iki kuri politike ya Congo? Abanyapolitike baho muri Congo barabibona bate?
Urugero nka hano mu mujyi wa Goma cyane cyane abanyapolitiki bari muri opposition ubona mu batavuga rumwe n'ubutegetsi bo babona ko ari mu buryo bwo bwa Perezida Felix Tshisekedi kuba yashaka ukuntu yegereza ubutegetsi neza kuko murabizi na mezi make asigaye kugira ngo Repubulika ya Demokarasi ya Kongo yinjire mu matora ibishatse kuvuga ko Perezida Tshisekedi mu bigaragara nuko ashaka kwiyongeza ashaka kuyobora Kongo muri manda ya kabiri ubwo rero byari bikwiye ko nawe yirashira ko hari abantu be abakorana nabo bya hafi bari muri guverinema cyane ufashe nk'aba bagabo babiri binjijwe muri ministeri ni abagabo akenshi batavugwaga rumwe nawe ariko nyuma bakaza kugira ibyo bumvikanaho dufatiye ku rugero nka Vital Kamerhe yakoranye nawe ariko nyuma biza guhinduka arafungwa afunguwe reba yagizwe ministre so ni mu rwego rwo kugira nawe ategure manda y'ubutaha kandi ni perezida ashobora kuzayiyobora
Jimmy Shukran bakomera umunyamakuru w'ijwi rya Amerika mu burasirazuba bwa Congo urakoze cyane reka tugushimire ukomeze udutegurire iyo nkuru mu buryo burambuye urayitugezaho mu kanya
murakoze cyane namwe Jeffrey Mutagoma
Tuve muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo tujye muri Uganda Perezida Yoweri Museveni w'icyo gihugu n'umuhungu we General Muhoozi Kainerugaba bakomeje guteza urujijo ku rubuga rwa politiki mu gihe hasigaye imyaka hafi itatu ngo amatora y'umukuru w'igihugu abe inkuru tugezweho na Ignatius Bahizi uri Kampala muri Uganda
Ibyo ni ibihumbi by'abanyagihugu bo mu karere ka Sebeyi mu burasirazuba bwa Uganda bakira Generali Muhoozi Kainerugaba umuhungu wa Perezida Museveni ubwo yabasuraga mu kwezi gushize uyu nyuma yaje kugeza ijambo kuri imbaga ariko mu buryo buziguye benshi bakunda kwita imvugo ya politiki
I'm here to interact with the young people of Sebeyi to talk to you and be close to you
Ati ndi hano kugira ngo dusabane n'urubyiruko rwo muri aka karere ka Sebeyi uru n'urugero ruto rw'urukundo abaturage ba Uganda badufitiye reka rero dukomeze kubana hafi kandi nzi neza ko tuzubaka igihugu cyacu kuruta uko kiri ubu ngubu General Muhoozi yatangiye kugaragaza ko afite inyota yo gusimbura se mu butumwa butandukanye yagiye anyuza ku mbuga nkoranyambaga zirimo Twitter guhera mu mwaka ushize Hagati muri uku kwezi nibwo yeruye yandika ku rubuga rwe rwa Twitter ko bidasubirwaho azaba umukandida mu matora yo mu wa 2026. Mu bisanzwe amategeko ya gisirikare muri Uganda ntiyemerera umuntu ukiri umusirikare kwivanga no gukora ibikorwa bya politiki. Ijwi rya Amerika ryegereye Bernard Sabiti, umusesenguzi mu bya politiki, rimubaza impamvu Muhoozi akora politiki kandi akiri umusirikare.
Iby'ubutegetsi bwa Uganda uko bigenda amategeko ndawaraya buri muntu wese hari bamwe basana n'abayari hejuru umuhozo of course ni umwe muri abo ngabo biriya bintu avuga no kwandika bivuzwe n'undi munyagisirikare mugenzi we yana arafunzwe
General Mugisha Muntuhozi ari umugaba w'ingabo za Uganda ubu akaba ari perezida w'ishyaka ritavuga rumwe n'ubutegetsi rya Alliance for National Transformation avuga ko iby'umuhungu wa Museveni akora ari ikimenyetso kigaragaza uko tubaha amategeko muri Uganda
that the general of the army contravening the existing laws
gusanga umujenerali w'ingabo anyuranye n'amategeko y'igihugu akivanga muri politiki mu gihe acyambara umwenda w'ingabo kandi umuyobozi mukuru w'igisirikare ariwe perezida minisitiri w'ingabo na komite ishinzwe igisirikare mu nteko ishinga amategeko ntagira icyo babivugaho byerekana ko politiki ya Uganda ikijegajega kandi ihagarariye ku muntu umwe nta kuntu ushobora kugira igihugu gihamye gifite inzego zikomeye ibintu nk'ibi bikabaho ntagire igikorwa Ijwi rya Amerika ryagerageje gushaka igisubizo cy'umuvugizi w'ingabo za Uganda General Felix Kulaije ariko ntibyakunda kuko atitabaga telefoni ye ariko mu bihe byashize yavuze ko ibyo General Muhoozi akora abikora nka Muhoozi atabikora nk'umusirikare Hagati aho General Kahinda Otafile wasezereye igisirikare kandi akaba ari umwe mu bayobozi bakuru b'ishyaka riri ku butegetsi NRM we amaze iminsi azunguruka igihugu ashaka abantu bashyigikira ko perezida Museveni w'imyaka 78 yongera guhatanira umwanya w'umukuru w'igihugu inshuro ya 7 mu 2026. Ibi byaba bivuze ko Museveni n'umuhungu we barimo guhatanira ubutegetsi. Bernard Sabitarungera ati
ariko iyo perezida ahindutse regaburi yabagahindutse aba bantu bafite ubutunzi bwabo mu gihugu se bariya bajanye na se mu ishamba kufata ubutegetsi ntabwo bisiga neza uyu muhungu ko yabatwara. So abobo bashaka kugira ngo perezida Museveni akomeze. Then hari abanda banacane bakiri bato bakaba bibwira ko ubundi umuhungu ahagiye wenda nabo baboneraho nabo bagatangira system yabo. So niyo mahatano uri kureba naho ubundi ntari kuvuga ngo umwana na se barenda kuzahanganira intebe bombi.
Abel Bizimana n'umwe mu bayobozi b'ishaka riri ku butegetsi NRM bo mu karere k'Uburengerazuba wagaragaye ko ashigikiye General Muhozi na se. Ese atekereza iki kuri iki kibazo?
Ko ishaka rya NRM na n'ubu ryatadushize mu rujijo aho bacecetse badashaka kwerekana ko hari igihe kizagera bakifuza indi muyobozi kandi ukwiriye kuba arimo gutozwa. Ubungubu ariko ntabwo navuga ngo turamukigiye ko nasara hari kandi aracyashoboye, ariko hari n'ubwo bwo mbona nk'aba bantu babona bakavuga ngo mbese ko umusaza ageze mu zabukuru ageze nk'uko yagira uburwayi bukatuma atashobora gukomeza kuyobora uwakurikiraho ninde.
Nk'uko umusesenguzi Bernard Sabita bisobanura ngo ni gahunda y'ibanga ya Museveni yo kuzana umuhungu we kumusimbura.
Witegereje imyaka perezida afite agiye kugeza 80 nibwira ko kawe yumva ko imbaraga n'ingufu zo gutegeka igihugu ubundi zaba ziri gukendera kandi ngira ngo iyo yitegereje ibimaze kubaho mu bihugu nka za Angola aho perezida wamaze imyaka myinshi yaje kuzungurwa n'umuntu yarazi ngo arizeye uwo muntu yashize uko yaje kandi kumuviramo ikibazo ndetse akamufunga no kumufunga. So perezida Museveni nk'umuntu uzobereye ibya politike cyane ngira ngo yibwira ko ndetse no mushaka rye nta muntu wabona oya kwizera kaba mbona choice afite yonyine aho yagira mu kizere koko ko ari uyu muhungu.
Muri iki gihe ubwo atangiye kugaragaza ko yifuza kuyobora Uganda, General Muhozi yiyegereje cyane Perezida Paul Kagame w'u Rwanda. Muhozi akaba yaragize uruhare runini rwo kuzahura umubano hagati y'u Rwanda na Uganda kubera ubucuti bwihariye afitanye na Perezida Kagame yita Nyirarume. Ignatius Bahizi, Ijwi rya Amerika, Uganda.
Tuve muri Uganda tujye muri Tanzania aho leta ivuga kwizirukana impunzi zo mu nkambi za Nduta na Nyarugusu zicumbikiye Abarundi n'Abanyekongo izamenya ko bakundana nabo bahuje igitsina. James Jovin, umunyamakuru w'Ijwi ry'Amerika muri Tanzania, haraduha inkuru irambuye.
Iyo ngingo yemejwe n'umuyobozi mukuru w'inkambi ya Nyarugusu Bwana Siasa Manjenje mu nama yabereye hagati mu nkambi kuri uyu wa kane mu ntumbero yo kumviriza ibibazo bihangayishije impunzi muri iki gihe. Bwana Manjenje yavuze ko hari ibihuha byerekana ko iyo ngeso yo guhuza amabanga ku basanga ibitsina imaze kwinjira mu nkambi ya Nyarugusu cyane cyane ku ruhande rw'Abanyekongo mu banyeshure n'abandi basanzwe gusa bitigira ibyabo ntibyashyizwe habona. Yashimangiye ko polisi izobanza kora amatohoza mu ndwiza mu gihe bivugwa ko hari amwe mu mashyirahamwe ava mu bihugu byo mu Burayi yigisha izo ngeso mu nkambi no mu banyagihugu biciriye ku mbuga ngurukana bumenyi. Mu gihe ivyo byerekana kutihanganira na gato abakundana nabo basangiye ibitsina ku gihugu cya Tanzania yagabishije impunzi izosanganwa icyo cyaha kwezo kwirukanwa mu nkambi.
Na mimi kama mkuu wa kambi
nate nk'umurongozi w'ikambi
nina mamlaka ya kisheria niliyopewa na bunge
nafise ubushobozi nahawe n'amategeko na hamwe na mashinga mateka
nikibaini na nikijiridhisha kwamba wewe ni mwanachama wa jambo hili na kwamba uwepo wako ndani ya kambi huenda ukaiathiri jamii ya kambi nitakutoa.
Nina menya yuko nawe urumwe muri uyu mugwi wabahunzi bitsina kandi nka chamba nukubaho kwawe nga mu kambi bishobora kwanduza abandi bantu nzokwiruka kuvugana.
Kurundi ruhande bwana siasa manjenje yagabishije ko leta ya Tanzania izokwirukana amashyirahamwe yose yita ku mpunzi mu nkambi ya Nyarugusu azokwinjiza mu nkambi imfashanyo yose yerekana gushyigikira guhuza gitsina ku bagisangiye mu gihe bitemewe n'amategeko y'icyo gihugu.
Na watu mashirika najua mpo hapa, USR mpo hapa,
USR muri hano.
Nyinyi mmekuwa mkiingiza bidhaa mbalimbali kwa ajili ya kuwasaidia wakimbizi wetu.
Mama mata ye ibintu bitandukanye bya kudufasha impunzi zacu.
Tafadhalini
ndabinginga
shirika lolote itakayeingiza bidhaa kambini yenye rangi hizo za kufagilia uoshoga lijue kwamba limetengeneza mgogoro na serikali.
Ishirahamwe ryose rizokwinjiza ibikoresho nk'ibyo byo gufata mu mugongo abahuza basangiye ibitsina bamenye ko yuko rizoba ryamaze kwinjira mu ntambara mu matati na leta.
Hatutarajii kuona shirika linaingiza mitandio, linaingiza kitu chochote humu chenye rangi hizo.
Nitwitegurie rero kubona ishirahamwe ryinjiza imitandiro cyangwa ibindi bintu bifise irangi risiko.
Zimwe mu mpunzi z'abarundi zazemeza ko ivyo vyoba ari bihuha kibure vyoba bikorwa mu mpisho mu gihe batari bwa vyumve ho hose mu nkambi za Ndutana Nyarugusu. Gusa bemeza ko bakurikiza imico n'akaranga k'igihugu c'amavuko naho buri muntu afite uburenganzira bwo gukora ikimunezereza mu buzima bwiwe.
Ku ruhande rw'impunzi ziri mu Nduta n'Inyarugusu, impunzi z'abarundi kweri garageje kuraba ibyo bintu byo kuvuga yuko kurongorana ibitsina ku bitsina garageje kuraba kubera imivugo ziri naho byakabaye kandi nta naho byimirije ku ibintu byakunda kubera nta naho biri. Ntego rumva naho byoshika tugashika mu bihugu bitandukanye usanga ibyo bintu bo bikora, sinumva ko hari umurundi cyo kintu yo gikora kwe.
Ariko icyo twababwira cyoco ni kujya ku mavi tugasenga Imana, ni kujya ku mavi tugasenga Imana kuko ku ruhande rw'impunzi twebwe naho bozana ibimeze gute ndazi neza ko ata murundi bapfa ayaragiye mu bintu nk'ibyo bituma ata imigenzo n'akaranga k'igihugu kuko natwe turi kure y'igihugu imico n'akaranga h'igihugu turabigumana.
Amategeko y'igihugu cya Tanzania avuga ko guhuza igitsina n'uwo mu gisangiye ari icyaha gihanwa n'amategeko agenga icyo gihugu. Kuva mu nkambi ya Nyarugusu iri mu gihugu cya Tanzania, James Jovini ku bw'Ijwi ry'Amerika.
Muri kaminuza y'ibiyaga bigari i Makamba ho ni mu Burundi, abanyeshuri babangikanya amasomo n'imirimo ibafasha. Aka kazi kabafasha kubona amafaranga yo kwirihira amashuri n'ibindi bakenera mu buzima bwa buri munsi ababyeyi badashobora kubabonera. Babibangikanya bate? Ni inkuru Ijwi rya Amerika yateguye ifashije abanywanyi bayo mu Burundi, turagezwaho na Thierry Ndayishimiye i Kigali mu Rwanda.
Utuzi bakora turatandukanye yamara kandi twose turaboneka mu gisagara cha Makamba no mu micungararo yacu. Bamwe muri abo banyeshuri barunguruza abantu ku mapikipiki, abandi bagakora urudanda za ruto ruto nk'impuzu n'ibyamwa. Hari n'abafuma amashuka kandi bakabinezererwa, abandi nabo usanga bafise utubutike canke bagakoresha amatelefone yabo mu kurungika amahera n'ibindi. Hari kandi abarima canke bakorora, ibyo babikora kubera mu miryango yabo haba haranga ubukene bwo kubarihira. Mu isoko yo kunyabarumba ku mugwa mukuru Makamba twahasanze Claudine Butoyi adandaza impuzu zimwe bita igishweka. Ageze mu wa kabiri kandi yabitanguye kuva atanguye kwiga kaminuza, yiganije ijya Amerika ko bitamugora kwiga no kudandaza impuzu canke amavoka.
Ndafata imyanya nk'iyo nkirotira nko mu ishure cyane hagagira nk'umunsi ntasiba nkaza, ariko ibyo babize cyankoresha umwanya mu ijoro kugira ngo nanje n'abandi nzoba hanze.
Claudine Butoyi ati hari naho nsiba mu ishure ariko nkamenya ukugene ibyo bize ntahari nanje ndabisiguza abagenzi banje, ariko akanoti kinjiye mu mufuko. Mugenzi we Metode Nkeshimana nawe ageze mu mwaka wa gatatu wa kaminuza kandi kunguruza abantu ku ipikipiki abifadikanya no kwiga. Ati ndazinduka nkabanza ngaca makeyi hanyuma ngatonda na ya pikipiki ku ishure.
Imbere yo kujya ku ishuri je mu gitondo ndavyuka nimbari saa 10:30 cya 11 mba ndi mwibarabara aho mba ngiye kurondera verisema mugabo nkamenye uti sambiri canke sambiri n'inusu nza kuba ntonze mu ishuri kandi aho mwibarabara nza kuja mu ishuri namaze kuronka ikintu bavuga nta verisema uno munsi nza nayirose
ariko harahacererwa arose wo yunguruza amuhameshe kandi ntayahusha
haraho bishika ugasanga ndi mwibarabara ndahuye n'umukiriye ambwira uti nagomba umsimbane ahantu kure rero kubera amafaranga ariyo novuga ari niyo nyamukuru kuko naho turi ku ishuri twiga turondera ikintu tuzobaho haraho mvuga utireka ndamushikane mugabo nkagaruka mu ishuri cyo gikorwa nagikoze
Nkeshimana Metode yemeza karabyo kugene umujyango wiwe wifashe batoshobora kumurihira kaminuza ati none ku mwaka ko hasabwa amafaranga y'ishuri agera ku 400 canke 700 kuba upanze inzu bigashikana hafi 700 ku mwaka umva mu mujyango yova he ubuhubuzima bwazimbye ababyeyi bamwe bahitamwe gusabira indaro abana babo kuko batoshobora kubarihira amahera y'ishure gukota inzu no kubagaburira bashima kubasabira indaro mu mijyango iba hafi ya kaminuza gucya amahera yo kubabeshaho akabona kugabanuka ubukene mu mijyango yo mu ntara ya Makamba buri mu byambere bituma abanyeshure bo mu mashure shingiro mu ntara ya Makamba baheba ari benshi ku bice 60% kwijana mu gice cya mbere cy'umwaka w'2022 2023 hahebye abagera ku 470 muri ayo mashure nta mahera y'ishuri arihwa ariko kutaronka ibifungurwa bikwiye mu miryango bituma abana batishure Claudine Butoyi arashima intambwe ageze ko kuko byose atabirondera ku babyeyi
mu buzima birafasha ko nta mudu mba nkisabye ababyeyi n'ibintu birya by'amavuta n'ibintu by'amayinite ibintu byo mu nzu panze gishice sanga ryo ndikonda byisumira no mugihe ndose nk'amahera meshi ndashobora kwirihira n'ishuri
kukibazo sho gukengera akazi wishimikije kuri muri kaminuza Nkeshimana Metode agira ati
uno munsi aho tugeze ntiwovuga ngo generalize kaminuza ndikonda gaya akazi bo uno munsi aho tugeze bisaba umwe wese akore kugira ngo ashobore kubaho kuko udakoze ntubaho
Claudine Butoyi nawe ati jewe mpejeje kaminuza nzoba ndikorera ibyo nahoramwo mu kurindira ko ndonka akazi muri leta
oya umunsi nzaheza amashure umutahe nzoba ndabufise njemba ndabandanye ibi mu gihe nkirindiye ko leta impa akazi itarampa akazi naho nzoba ndabaho uko mbayeho navyo nyine ntavyo ngaye
Nirera Eugenie akorana na Claudine Butoyi arashima ingendo ye agasaba abandi banyeshure bo muri kaminuza gufatira kuri ako karo rero
apanze inzu mu bisanzwe kandi ari hamahera y'ishure ega abavyeyi barimo mufasha mu mbwa nabo nyene mu gihe ari karakora ivyo byo kudandagiza kwibara arashobora gutora ko make make usanga ari karafasha abavyeyi mu bintu byo kuriha nk'ishure cyangwa mu bintu byo kuriha inzu cyangwa nk'ibintu by'ibisumwa ntibiba aguma bakasaba amahera ya byose kuko muri iki gihe tugezemo niwo kwizigira ivyo by'amashure byonyene utagira imvu to business twawe ushobora gukora ngo bawihenze cyane usanga atacyo uzokwimarira muri kazoza
David Niyosaba umwigisha wa kaminuza y'ibiyaga binini Makamba hamugisata jo kwitunganyiriza imigambi nabo arashima abanyeshure bafata ingingo nkizo kandi ngo baba baciye ubwenge kuko usanga bazi gutondeka neza ibikorwa byabo kumakenga ko boshobora kwishinga guca amahera bakibagira ibyigwa uwo mwigisha yabwiye Ijwi rya Amerika ati
habe namba umunyeshure mu bisanzwe arabifatanya mu bisanzwe arashira imbere byose agashira imbere kwiga akamenya yuko ukwiga bizomufasha kwitunganyiriza neza uwo mugambi akamenya kandi uko umugambi uri kuramufasha uno munsi kandi uzomufasha no muri kazoza akoresheje bimwe yiga mu ishuri nico gituma abifatanya byose kandi bigakunda
abo banyeshuri ni bamusanga muri kazoza barateye imbere mu buzima bwabo ku banyeshuri bavuga ko atamugambi bashobora kurangura kuko ataburyo bafise David Niyosaba arabahinyishu
abo banyeshuri ico twobahanura nuko umugambi wose urashobora gutangurwa neza na neza atamafaranga ufise uko twavutse tukiri bato turafise abavyeyi bagiye baradufumbatisha amahera ati mwana ehakira ya mahera uze gufungura ehakira mahera uze kwigurira agashati ehakira mahera uze kwigurira agapantaro muto dufaranga rero baronka barashobora gukura mu buryo bubafasha kwitunganira imigambi kandi bigakunda
uwo mwigisha muri kaminuza y'ibiyaga binini Makamba harangiza hanura abanyeshure kudakengera akazi kuko umwuga mubi ari uwo kuroga kubwiwe ibihe byarahindutse abanyeshure bo muri kaminuza bategerezwa gukora ntibagume bateza amaboko bovavanura n'ingendo zaho hambere aho umunyeshure wa kaminuza yigishwa na leta akajya akajyama ku mfashanyo ya leta
Nshuti mukomeje gutega amatwi Radio Ijwi rya Amerika hano ho dusoreje amakuru twabagezagaho bashimiye kuba mwaduteze amatwi mbararikira gukomeza gukurikira ibindi biganiro by'Ijwi rya Amerika Jeffrey Mutagoma mwumvaga kuri micro ni nawe wabegeranirije abategurira aya makuru mu izina rya bagenzi banje bose mwumvise twese turagira tuti amahoro n'amahirwe kuri mwese.